mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti banywanyi ba radio ijwi rya Amerika, ne Eugenia Mukankusi basuhuza hano muri studio ya gatanu i Washington DC. Ndi kumwe na mugenzi wanjye
Fidel Niyongabo, ndabaramukije namwe ndabaha ikaze muri ibiganiro tubafitiye ku isa.
Radio ijwi rya Amerika muyikurikira kuri internet kuri wa esatu radio yacu voa.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo voa radio yacu. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo ya short waves, naho mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze mwese.
Mubana hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Buganda hajemo agatotsi cyane cyane bitewe n'ukuntu Abanyarwanda bajyaga mu Bugande nk'uko bagendaga bafatwa bagakubitwa nta mpamvu igaragara.
Uwo ni Olivier, ambasaderi Olivier Nduhungirehe, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, havuga ku mubano hagati y'u Rwanda na Uganda.
Incamake y'amakuru tugira tubashikirizeho hirya no hino. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'u Rwanda Louise Mushikiwabo yatanguye umugambi wo kurondera kuyobora ishyirahamwe mpuzamakungu rihuza ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa OIF mu mfunyapfunyo mu rurimi rw'Igifaransa. Umunsi kwa gatanu n'umunsi ubwiwe w'icyenda w'inkino zo mu ntango z'igikombe cy'isi yose kibandanya kubera mu gihugu cy'u Burusiya. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje uno munsi kwa gatanu ku bashinga amateka b'abarepublika bategerezwa guheba utwigoro twabo two kurenganisha integuro y'itegeko rigenga abimukira.
Izo nkuru rero hamwe n'izindi twabateguriye zivugwa hirya no hino ku isi turazibagezaho mu kanya, mube hafi ya radio yanyu.
Idoni dore ry'amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje uno munsi kwa gatanu ko bashinga amateka b'abarepublika bategerezwa guheba utwigoro twabo two kurenganisha integuro y'itegeko rigenga abimukira gushika inyuma y'amatora yo hagati mu kiringo ciwe ategekanijwe kuba mu kwezi kw'11. Perezida Trump yagirije abademokrate kuba badashigikiye integuro zibiri z'amategeko yerekeye abimukira. Trump yatangaje ko bashinga amateka ba Republika bategerezwa guhagarika ukutakaza umwanya wabo ku bibazo bijanye n'abimukira gushika batoye abandi bashinga amateka n'abakenguza amateka ba Republika mu kwezi kw'11 kwimirije. Avuga ko abademokrate bariko bakina imikino kwatana igambi bafise yo gukora ikintu icyo arico cyose kigenewe gutorera inyishu ico kibazo kimaze imyaka itari mike. Bitekanijwe ko Perezida Trump aganira ikibazo cerekeye abimukira mu biro vy'iwe uno munsi kwa gatanu n'imiryango inshuti zayo zishwe n'abantu binjiye mu buryo butarekuriye n'amategeko ku butaka bwa Amerika. Abademokrate bafise icyizere ko bazotsindira ibibanza bihagije mu kwezi kw'11 kugira bayobore inama nshingamateka. Bizeye kandi ko bazotsindira ibindi bibanza mu nama nkenguzamateka, yamara amahigwe y'ukuyobora urwo rwego ntasa n'azokwibonekeza. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagabishije gutangisha amatagisi ku rugero rw'ibice 20% ku modoka zikorewe mu karere k'umuryango w'ibihugu by'Iburaya zikarungikwa muri Amerika. Ivyo ni mu ntumbero yo kwishyura ku matagisi yashizwe ku bidandazwa bivuye muri Amerika bigana akarere k'Iburaya. Uno munsi kuwa gatanu niwo munsi amatagisi umuryango w'ibihugu by'Iburaya washize ku bidandazwa bivuye muri Amerika yashirwa mu bikorwa. Perezida Trump akoresheje Twitter yavuze ko hamwe ayo matagisi atokugwaho vuba, bazoshira amatagisi ari ku rugero rw'ibice 20% ku modoka zose z'umuryango w'ibihugu by'Iburaya zije muri Amerika. Perezida Trump ashaka ko izo modoka zikoregwa muri Amerika. Amatagisi mashasha y'umuryango w'ibihugu by'Iburaya yerekeye bidandazwa bivuye muri Amerika vy'agaciro k'imiliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari, harimwo impuzu za jeans, whisky ya bourbon n'amapikipiki ya Harley Davidson. Iningingo ya nyuma y'umuryango w'ibihugu by'Iburaya ku ngingo ya Perezida Trump yo gutangisha amatagisi kuri acier na aluminium bivuye muri ako karere. Radio ya Amerika Washington DC mwandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'u Rwanda Louise Mushikiwabo yatanguye umugambi wo kurondera kuyobora ishyirahamwe mpuzamakungu rihuza ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa OIF mu mfunyapfunyo mu rurimi rw'Igifaransa. azogerageza kurondera amajwi ibihugu byo muri Afrika mu nama y'imirije y'umuryango w'ibihugu bya Afrika. Umunyamabanga wa leta mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire Olivier Nduhungirehe yatangaje ko mushiki wabo yatanguye kwiyamamaza, amenyesha ko azotangura kurondera gushigikirwa n'umuryango w'ibihugu bya Afrika. Louise mushiki wabo afite imyaka 57 muri iki gihe aza yaragiye mu gihugu cha Cameroon aho yagiye kubonana n'umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Filemon Yang kuvyereke mugambi wiwe ukwitoza kuyobora ishyirahamwe OIF. Bitegekanijwe ko aja mu bindi bihugu vya muri Afrika bigize ishyirahamwe OIF mu misi iri imbere. Azoja mu nama y'umuryango w'ibihugu vya Afrika izobera mu gihugu cha Mauritania mu kwezi kw'indwi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yandikiye abakuru b'ibihugu bajejwe n'ikibazo cy'uzoyobora ishyirahamwe OIF abasaba gushigikira umushikiranganji wiwe ajejwe imigenderanire mu mugambi wiwe wo kurondera kuyobora iryo shyirahamwe. Louise mushiki wabo arashigikiwe muri uwo mugambi n'igihugu cy'u Bufaransa. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe OIF azogenwa mu nama y'iryo shyirahamwe izoba hagati y'itariki 11 n'itariki 12 z'ukwezi kw'icumi mu gihugu cya Armenia. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC ku bakunzi bo mu mupira w'amaguru muri ko mukurikirana igikombe cy'isi yose kiriko kibera mu Burusiya uyu munsi kuwa gatanu umunsi ugiri w'icyenda w'inkino zo mu ntango z'icyo gikombe. Mu nkino zo mugwi Brazil yatsinze Costa Rica ibitsindo bibiri ku busa mu mugwi F. Ivyo bitsindo vyinjijwe n'abakinyi Philippe Coutinho ku munota wa 91 na Neymar ku munota wa 97. Ugo rukino ntirwari rworoheye Brazil na gato kubera Costa Rica yari yazibiye amayira yose abakinyi ba Brazil bagerageza gucamwa kugira bashobore kwinjiza ibitsindo. Mu rukino rwa kabiri rwakwirikiye Nigeria yatsinze Island ibitsindo bibiri ku busa mu mugwi D. Ivyo bitsindo vyinjijwe n'umukinyi Ahmed Musa akina CSK Moscow mu Burusiya. Mu rukino rugira rutangure mu kanya wa gatatu mu mugwi E ruza guhuza igihugu cya Serbia n'Ubuswisi.
Radio Ijwi rya Amerika he Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda yarakoze mugenzi wacu Fidel Niyonga bakura aya makuru. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje. Nyuma y'amakuru hirya no hino ku isi tujye noneho mu karere duhereye mu Rwanda. U Rwanda rwatangaje ko nubwo habayeho ibiganiro hagati y'u Rwanda na Uganda bigamije kongera kubanisha ibihugu byombi kugeza ubu uyu mubano ukirimo agatotsi. Byatangajwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungirehe. Mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Hasumta Kabuyi aduha inkuru irambuye.
Hagiye gushira umwaka urenga umubano w'u Rwanda na Uganda udahagaze neza, ibintu byagize ingaruka ku iterambere ibihugu byombi bihuriyeho ndetse n'imibanire yabyo muri rusange. Nyuma yo guterana amagambo ku mpande zombi, igihugu kimwe gishinje ikindi kukivogera, abayobozi banyuranye barahuye bagirana ibiganiro. Perezida wa Repubulika nawe yageze aho ajya mu gihugu cya Uganda, ndetse aba bakuru b'ibihugu batangaza ko ibintu bigiye gusubira mu buryo. Muri iki cyumweru Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda General James Kabarebe ubwo yagezaga impanuro ku ntore z'imbaturabukungu zirimo gutorezwa mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba yumvikanye asaba abikorera kubaka igihugu cyabo kujya birukira mu gihugu cya Uganda. Ibyo uyu muyobozi yise guhundahunda
ibiro by'akarere dutuyemo nta karere katari keza, reba Zaire hano Kongo, reba Burundi hano hepfo, wenda Tanzania niduha amahoro, reba Ubugande ko bumeze buri munsi mwirirwa mujyayo babafata bafunga bakubita bacunaguza barahondagura buri munsi bagakubita bagacunaguza guhunahuna Uganda muhunahuna yo mushaka mwakubatse igihugu cyane mwakurinda kujya kubitirwa hariya mushaka nyiki Uganda ko mwayizi ko twayivuyemo ko twayibayemo twayihunzemo tugatanga amaraso yacu tukabahora igihugu ko tugifite mwakubatse igihugu cyane. Umugande narwara gripe bati ni umunyarwanda, ariko ibyo biba bifite icyo bihatse. Icyo bihatse ni uko batishimiye ko dutekanye tumeze neza turiho dutera imbere n'ubuyobozi bwacu bumaze kugera ku rundi rwego ni ishyari.
Ukurikije imvugo y'uyu muyobozi wakwemeza ko uyu mubano utaraba mwiza ntiyaba yibeshye. Ibi nabyo byashimangiwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. Uyu muyobozi yatangaje ko uyu mubano ukirimo agatotsi nubwo hari byinshi byagiye bikorwa ngo ibihugu byombi bibashe kubana neza.
Umubano hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'Uganda hajemo agatotsi cyane cyane bitewe n'ukuntu banyarwanda bajyaga mu Uganda nkuko bagendaga bafatwa bagakubitwa nta mpamvu igaragara ndetse hari ikindi kibazo cyavutse ngo cy'abantu 40 bafatiwe mu mpaka Uganda na Tanzania bigaragara ko bari bagiye mu myitozo ya gisirikare. Ibyo bibazo byose ni ibibazo biduteye impungenge, byaduteye impungenge ku buryo byari ngombwa yuko biganirwaho n'impande zombi. Ikibazo rero ntabwo twavuga ko byakemutse burundu.
Muri iyi minsi kandi umubano w'u Rwanda n'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Congo nawo ntabwo uhagaze neza, ku buryo hari impungenge ko ibi bihugu biri mu muryango w'ibihugu bivuga Igifaransa bishobora kutazaha amahirwe mushiki wabo Louise wiyamamariza kuyobora uyu muryango uhuriweho n'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa. Ambasaderi Nduhungire yatangaje ko hari icyizere ko ibi bihugu bizagushyigikira kuko hari umuco w'ibihugu bihuriye mu muryango wa Afurika yunze ubumwe wo gushyigikira umukandida watanzwe n'uyu mugabane. Ikindi kibazo cyagarutsweho muri iki kiganiro ni cy'umunyamerika Theodore Meron, umucamanza washyizweho ngo azabashe kurangiza ibibazo byasizwe n'urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda TPIA. Uyu mucamanza yakomeje kunengwa na Leta y'u Rwanda kuba afata ibyemezo byo gufungura abagize uruhare muri jenoside batararangiza ibihano byabo. Ambasaderi Nduhungirehe avuga ko bagiye gusaba ubufasha ibihugu byose bigahagurukira uyu mucamanza.
Ikibazo dufite ni ukuntu mbere na mbere umucamanza arekura ba ruharwa bateguye jenoside yakorewe Abatutsi bakayishyira mu bikorwa, ndetse niyo bana baba ruharwa nibura bakemera icyaha, abo arekura ntabwo bemera icyaha. Ni ikibazo kuri twe, ngira ngo amaze kurekura abantu bagera kuri 17. Twebwe rero tuzakomeza tuvugane n'ibyo bihugu byose kugira ngo ibi bintu umucamanza atozo rero ndarimo akora bizakomeza, kuko kurekura abo bantu nkuko ngize kwivuga ni igitutsi kubarokotse ni no kutubahiriza ubutabera.
Uyu muyobozi yanavuze ko kugeza ubiperereza rigikomeje ku kibazo cy'umutekano muke cyabaye mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo muri iki cyumweru. Ashimangira ko ibyo polisi yatangaje ko abantu bateye muri aka karere baje baturuka muri pariki ya Nyungwe ku gice cyegereye u Burundi. Uyu muyobozi yavuze ko nta yandi makuru mashya araboneka. Asubita Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2. Mwatwumvira kuri metero 225, metero 31 na metero 41.
Radio Ijwi rya Amerika he Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru tuyakomereze mu Burundi, aho imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi inenga icyemezo cy'urukiko cyo kurekura umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD Melchiade Nzopfabarushe wari wavuze amagambo yo gutera ubwoba abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu matora yo kwemeza cyangwa guhakana itegeko nshinga rivuguruye. Iyo migambwe ibona ko icyo ari ikimenyetso cy'uko ubutabera bw'u Burundi butigenga, igasaba irekurwa ry'abafungiye politiki bose. Urukiko na Minisiteri y'Ubutabera bivuga ko Nzopfabarushe yarekuwe bikurikije amategeko. Ibindi kuri inkuru murabigezweho na mugenzi wacu uri Burundi, Raymond Nzimana.
Akaba ari umukiriza yigengeje ngaha mu mike azigisha ibitandukanye.
Melchiade Nzopfabarushe umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD akongera akaba arongoye ishyirahamwe ry'imvukira muri komine Kabizi, intara ya Bujumbura. Irekugwa ryiwe gisunze amategeko nk'uko byemejwe kuri uyu wa gatanu na Sentare Nahinyuzwa. Agnes Bangirincenge avugira iyo Sentare mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego n'abamenyeshamakuru eka n'abanyagihugu, yemeje ko Nzopfabarushe yarekuwe kuko yunguruje urubanza muri Sentare isubiramwo.
Uburenganzira bw'abaciri urubanza iyo atashinga ingingo Sentare ifashe azunguruza yarunguruje muri Sentare kurira iyo yari yaburaniyemo, hama iramucira urubanza. Yararekuwe by'agateganyo kuko Sentare ntiyamwambitse jela. Urubanza rwacitse rwatuma atayidegenje.
Ijwi rya Amerika ryashimye kubaza bamwe mu banyepolitiki icyo bavuga kuri iyo ngingo y'ubutungane mu mugambwe Sabanya Prodebu, bemeza ko ari ikimenyetso cy'uko ubutungane bw'u Burundi butigenga. Leonsiyo Ngenda Kumana cyegera turongoye Prodebu, yishimikiza ubundi burorero bw'abarekugwa bagirijwe ibyaha bikomeye kuko bari mu mugambo uri ku butegetsi
ubusu wa mbere yavuze canke yakoze ibintu bihambaye agacare kugwa atwogwa kwitwa Fideli Nsengu Mukama kuvuga ngo yitwa w'amahoro ariho nabandi benshi afashe muri mwe nubwo buryo bagaca bare kugwa insiguro rero bifise nta yindi nuko ibyo bavuga cyangwa ibyo bakora abavuga ababikora nibo mvuga bacabari bo babiteguye bo ari abatumwa iki ni kimenyetso ko ubutungane bw'Uburundi butigenga
muri Frode Bunyakuri hose uko babibona bemeza kwigingo y'ubutungane ariyo kubahiriza no gukenguruka Kefani bizarongo iyo mugambwe yemeza ko atacemeza na kimwe cyerekana ko ubutungane bwakoreshejwe
nta kimenyetso na kimwe kitwereka yuko ubutungane bwakoreshejwe ko nta ntoro twabonye yabukoresheje yose twirinda kugira izageje ku butungane bafite ibyemezo ku mbure ubutungane usaka bwarabanze ukabona yuko yari amajambo atacariyononye
mu gihe urunani rw'amizero y'abarundi bemeza ko bafise abanywanyi babo bafunze kubera ibyiyumviro byabo mu matora y'ukwemeza cyangwa guhakana ibwiriza shingiro risasi babona ko iyo ngingo irenganye Petero Celestin Ndikumana arongoye umugwi w'abashingamateka batowe muri urwo runani asaba ko n'abandi bafunzwe muri icyo gihe kubera ibyiyumviro byabo bore kugwa
tugira tuti mu gihugu hakwiyeho kugwanywa ukudahana ko twege turibaza yuko hatoba harakurikijwe amategeko kuko turavye uburemere bw'icaha yagirizwa nibaraba ahubwo barekure n'abantu benshi cyane bari mu busho batagira icyo bagira mugabo bagifungiwe mu busho kuko kumbo yatagira ababavugira nkawe hariho abantu benshi bapfunzwe bazira ngo bigishije gutora oya hariho abantu benshi bapfunzwe baremenhanirizwa pfunzwe bagirizwa ko batoye oya kuba hari nk'abantu nkabo bagifunzwe ariko abafise ibyo bagira bihambaye ibyaha mbere ndengakamere bakabo bakaba barekuwe urumva ko ari umwana n'ikintu numva ko bibabaje
Adolphe Habyarimana umugenduzi w'ubutungane akongera akavugira ubwo bushikiranganzi asaba abarundi kubahiriza ingingo z'amasenare nayo abatasimye ubwo bakiriwe bokunguruza imanza zabo kugira batunganirizwe Melchiade Nzopfa Barushe yari yakiriwe na senare nkuri kukira intara ya Bujumbura umunyororo w'imyaka itatu n'ihadabu y'amafaranga 600,000 kubera yari yashikirije ko abatazotora ivyo leta ishaka bazotabwa mu Itanganyika uyu munyepolitike avuka mu Kabezi akaba yari yaciye yinjizwa ibohero rikuru rya Mpimba kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane ubu akaba yidegembya kuva ku munsi wa gatatu bivuye ku ngingo ya senare ikurira yari yaciye urwa mbere I Bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga kijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana saa 12:15 zo ku mugoroba kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
bararitswe rero muri icyo kiganiro kwa Nyaburunga dusubire mu Rwanda mu burengerazuba bw'igihugu bamwe mu bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka hagati y'ibihugu by'u Rwanda u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko bagihura n'ingorane zo gusorera ibicuruzwa bikorerwa muri ibyo bihugu nyamara hari hasanzwe amasezerano ibyo bihugu bifitanye akomorera bene ibyo bicuruzwa abo basaba ubutegetsi bw'ibyo bihugu uko ari bitatu kubahiriza ibikubiye muri aya masezerano bitabaye ibyo barahomba ni inkuru y'umunyamakuru wacu mushya uri mu karere ka Rusizi mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda Temistocle Mutijima
Abacuruzi bagaragaza izo ngorane n'abambutse ibicuruzwa bakoresheje imipaka ya Rusizi ya mbere n'iya kabiri cyo kimwe n'umupaka wa Bugarama ndetse n'uwa Ruhwa mu burengerazuba bw'u Rwanda Aba bavuga ko nubwo hari urutonde rw'ibicuruzwa biteganijwe ko bidasorerwa kubera amasezerano yo koroshya ubuhahirane hagati y'ibyo bihugu yemeranyijweho binyuze mu miryango ya COMESA na CPGR haraho na nubi vyo bituba hirizgwa.
Komesa ya kuyeho imisoro kubichuruzgwa yunge na bimwe bikomoka kubuhinzi n'ubworozi urutonde rumanitse ku mipaka yose mu kuruhande rw'u Rwanda ariko ubu turacyabisorera kubera ko Kongo yo ntiramanika urwo rutonde.
Ingorane duhura nazo na amataxi kuriha amataxi arenze kandi dufite ibidandazwa bitonya byunguka amafaranga make tugaca turiha amahera arenze tugaca dusanga kuriha ya amataxi n'ibidandazwa turiko turadandaza duca dukorera ayo amataxi n'uruhombo ruca rujamo.
Uku kutorohereza ubuhahirane muri ibi bihugu bituranyi biragira ingaruka zikomeye ku bacuruzi bato ku buryo hari n'abishora mu bucuruzi bwa magendu bahungiye misoro itakabaye icyako ahariko naho akenshi basanga igihombo kibategereje. Uyati
tunakuwa na matandansi kila mara ya kufrode.
Ibi bituma duhora dutekereza magendu tukanyura mu ruzi rwa Rusizi ariko kenshi ku ruhande rw'u Rwanda iyo bagufashe nabwo ibicuruzwa barabijyana. Nkanjye nagujije amafaranga muri koperative kugira ngo nkore ubucuruzi buciriritse nambutse ibicuruzwa mu Rwanda ariko mbizanye barabifata. Ayo mavuta n'uwo muceri ni ibintu twiyezereza mu mirimi wacu byakabaye bitambuka bidasozi ariko nabigejeje ku mupaka w'u Rwanda banga ko bitambuka. Icyo dusaba rero ni uko badufasha ibyo byago byo kurohama mu ruzi no guhomba dutakaza ibyacu bikarangira. Ubutegetsi bushinzwe imipaka mu karere ka Rusizi ku ruhande rw'u Rwanda bwo buvuga ko impamvu ibicuruzwa biteganyijwe mu masezerano ya Komisa na CPGR na n'ubu bikomeza gusorishwa ari uko biba byinjiye bidafite icyangombwa kigaragaza ko byakorewe muri ibyo bihugu bituranye. Bwana Semuhinzi François ashinzwe abinjira n'abasohoka mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba mu Rwanda.
Iyo biturutse muri Congo bidafite icyo bita certificat d'origine ko byakorewe muri Congo ntabwo ushinzwe ako kazi ko gusorisha azamenya niba koko cyarakorewe muri Congo nta handi azabikura. Niba rero batarayimanitse iyo liste ariko mu Rwanda kabera imanitse igicuruzwa kikaza mu Rwanda bakagisaba kuri liste ariko kidafite certificat d'origine ko cyakorewe muri Congo cyangwa Burundi ntakundi byabigenze ubishinzwe icyareba ari byanditswe n'ibyo asaba ubwo byarazwa abatarabikoze ariko ntabwo washinze umuntu ngo yasajije igicuruzwa kiri kuri liste kandi kidafite certificat d'origine nk'uko bayisaba.
Imibare y'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda igaragaza ko nibura buri munsi abacuruzi baciriritse barenga 300 bakora mu buryo buzwi bambuka imipaka ya Rusizi ya mbere n'iya kabiri uwa Bugarama n'uwa Ruhwa. Abo bakaba bakora ubucuruzi hagati y'ibihugu by'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Icyakora ku ruhande rw'umupaka wa Ruhwa uhuza u Rwanda n'u Burundi ho muri iki gihe bigaragara ko urujya n'uruza rwagabanutse cyane bitewe ahanini n'ukwikekana hagati ya leta z'ibihugu byombi ndetse no gushinjanya guhungabanya umutekano kuri buri ruhande. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika, i Rusizi mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika murabyumvise, ubu noneho tugeze ku makuru ya siporo n'imikino, duhereye ku mikino y'igikombe cy'isi. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Fidele Niyongabo umaze iminsi abakurikiranira aya makuru. Fidele, imikino y'uyu munsi yagenze gute?
Inkino z'uno munsi mu rukino rwa mbere tubivuze ko umunsi ugira w'icyenda w'inkino zo mu ntango z'igikombe cy'isi yose kiko kibera mu Burusiya. Inkino rero zabaye no munsi wa gatanu mu rukino rwa mbere, Brazil yahuye na Costa Rica. Brazil itsinda Costa Rica ibitsindo bibiri ku busa. Ivyo bitsindo byinjijwe n'abakinyi Coutinho na Neymar, ariko urwo rukino ntigoroheye Brazil na gato kuko Costa Rica yari yazibiye amayira yose yashobora Brazil yashobora gucamwa kugira ishobore kuronka igica ngo yinjize ibitsindo. Byibonekeje n'urukino rumaze kurangira nk'umukini rurangiranwa, Neymar yarengewe n'ivyo no kwita emotion kuko ntiyabwinjize n'igitsindo kimwe ibize kuba yakomeretse niho yarakigaruka kubera ariwe mukinyi rurangiranwa Brazil. Abanya Brazil bose amaso yose bayahanyuze kuri we, byamukuye ko umutwaro kubona yinjije cyo gitsindo bizomufasha mu nkino zikurikira.
Naho se imirwi yo muri Afrika yo yitwaye gute?
Reka mbanze mvuge ni mu zindi nkino zabaye hari haheze Brazil na Costa Rica, Nigeria nkuvuze Afrika. Nigeria idatsinda uno munsi yari gusezera ko yatsinzwe na Croatia ibitsindo bibiri ku busa mu rukino rwa mbere yakinye mu mugwi D. Yakizimana yatsinze Island ibitsindo bibiri ku busa byinjijwe n'umukinyi Ahmed Musa ku munota wa 49 n'umunota wa 75 mu rundi rukino ruhava ruba mu kanya gatoyi Serbia iza guhura n'u Swiss mu mugwi E. Muri rusangi imigwi yo muri Afrika ntiyigenjeje neza nk'uko abantu bari babyiteze umugwi wonyene werekanye kukina neza kuva mu rukino rwa mbere maze gukina ni Senegal yashobora gutsinda Pologne no babwira mu migwi yo muri Afrika imaze gukura mu karenge hariho Egypte na Maroc.
Noneho imikino iteganyijwe jo watubwiramo iki?
Ejo ku munsi wa gatandatu hategekanijwe inkino zitatu ububirigi buzokina na Tunisia mu mugwi J, ubudagi bukine n'ubusweda mu mugwi F, mugihe mu mugwi F nyene mu rundi rukino Korea yepfo izohura na Mexique. Uwo mugwi uracari wa F uracari mu kirere, ubusweda na Mexique bifise amanota atatu, ubudagi bwaratsinzwe na Mexique byaratangaje abantu benshi. Ejo buzokina na Sweden, ubudagi ni butatsinda Sweden bizaba bibugoye cyane bushobora kuva gukura mu karenge muri iki gikombe, kandi ari bwo bwatsinze igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka wa 2014 mu gihugu cya Brazil.
Ubwo ni ukubitega amaso nyine tugakomeza tukareba aho bigana, hari ikipe tubona yabifite amahirwe.
Muri rusange no kwibutsa ko gushika ubu imigwi imaze kunguruza mu nshuro ikurikira mu Burusiya buriko bwakije ico gikombe bwatangaje abantu benshi, kuko no mu gihugu abanyepolitiki abafana ni itangazamakuru ryari ryabanebaguye bikomeye bivuga ko atakuntu yifashe baraberetse ubudasa. Burusiya buramaze kunguruza, Uruguay imaze kunguruza, Croatia imaze kunguruza hamwe n'Ubufaransa. Muri rusangi imigwi imaze gukuramo akarenge ni Arabia Saudite, ni Misiri, ni Peru, ni Maroc na Costa Rica uno munsi.
Fidel Niyongabo, urakoze cyane kudukurikiranira aya makuru. Reka noneho tunyarukire mu Rwanda twumve n'umunyamakuru wacu Jean Claude Munyandinda, nawe hatubwire icyo aduteganyiriza mu mpera z'icyumweru. Jean Claude, uranyumva?
Ndabumva neza Eugenie.
Ye, mu byo duteganyiriza rero harimo umupira w'amaguru.
Murakoze cyane. Nibyo koko, championnat y'icyo cya mbere igeze mu mahina, harabura iminsi ibiri gusa ngo irangire. Aho rero ejo bundi ku cyumweru bazaba bakina umunsi wa 29 ari nawo uzaba banziriza uwa nyuma. Imikino rero 8 iteganyijwe kuri iki cyumweru: Etincelles izakira Kirehe, ikipe ya APR FC ihura na Gicumbi kuri Stade Amahoro i Remera, ikipe ya AS Kigali izakira Amagaju kuri Stade ya Kigali. Undi mukino, Bugesera izaba iri kumwe na Police mu Bugesera, Biroplace ikine na Espoir, hanyuma Kivu Sport yakira Mukura kuri Stade La Mitie hariya bita kumena, Rayon Sport izaba iri kumwe na Sunrise, hanyuma undi mukino ubere kuri Stade Ubworoherane ni Muhengeri cyangwa se Musanze FC yakira Marine FC. Aho ni umupira w'amaguru, babwira ko kugeza ubu ikipe itakira igikombe ni APR FC n'amanota 60 yose ku mikino 28 imaze gukina. AS Kigali irayikurikira n'ikinyuranyo cy'amanota 3, hanyuma ikipe yarangije kumanuka mu cyiciro cya kabiri nta yindi nimero plus y'igikondo kwa Mironko ifite amanota 18 gusa mu mikino 28.
Mu mikino rero muri izi mpera z'icyumweru, ku cyumweru hari n'umukino wa volleyball.
No guhera ejo kwa gatandatu hari irushanwa yitwa Memorial Rutsindura, irushanwa rigamije kwibuka wahoze ari umutoza ukomeye mu Rwanda, akaba yarazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Bo nta wundi ni Rutsindura Alphonse, uyu nguyu yari umutoza muri volleyball, akaba ari na mwarimu mu iseminari ntoya yo ku Karubanda iriya bita Virgo Fidelis. Rero buri gihe buri mwaka haba irushanwa ryo kumwibuka, aho rero mu bagabo amakipe yabyambariye harimo APR Volleyball Club, hari ikipe nka Kirehe, Gisagara Volleyball Club, Reg Volleyball Club, ni ukuvuga ni amakipe ageze ku 8, harimo n'ikipe yaturutse muri Congo hariyo yitwa Young Club yigoma muri Congo. Ni amakipe 8 mu bagabo, hanyuma mu bagore naho hari amakipe 5 harimo APR Volleyball Club, Rwanda Revenue Authority Ruhango, ndetse na St Aloys Rwamagana, tutibagiwe na Kigali Volleyball Club Kazishyaho ni mu bagore gusa, harimo n'amakipe yo mu mashuri yisumbuye ariko icyiciro cya mbere Troncome, hakaba na Primaire, tutibagiwe n'abandi bakina batari inyota babandi bakanishijeho, tutibagiwe ndetse n'umukino wa Beach Volley ya volleyball ikindirwa ku mucanga.
None se mu gusoza, hari nk'icyo wabwira abafana mbere y'uko iyo mikino iba?
Ikintu nabwira abafana ni uko ubu ngubu birakomeye cyane nk'umupira w'amaguru twavugaga, bamaze kuvuga ko APR FC ari iya mbere igikombe iragisatira cyane, kuko ni ikindi mikino yabo ibiri isigaye izahita igisimbiza AS Kigali ayikurikira, ariko nta cyizere yuko yazayitsura gusa, ahubwo amakipe ane ya nyuma ari mu manegeka cyangwa se hariya bamwe bavuga ngo ni nzapfa nzakira simbizi nka kakanyoni kaba karitse ku nzira. Hari nka Mukura Victory Sport y'i Butare, hari Bugesera, hari Gicumbi, ayunga ya tatu nayo ashobora kwitoramo indi kiti ishobora kumanuka igatangana na meroplasi yo kwa Mironko iyo yarangiye kumanuka mu cyiciro cya kabiri bidasubirwaho kuko ifite amanota 18 gusa ariko Mukura Bugesera na Gicumbi imwe muri izi nayirebye nabi yamanukana na meroplasi.
Ndagushimiye cyane Claude Munyandinda, ubwo ayo makuru yadukurikiranire tuzayumva ku cyumweru. Nshutire mwese turi kumwe, aha niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye muri iminota 30. Tukaba tuboneyeho gushimira engineer Voitek Zoniak na Fatir Gebehu badufashije ku buhanga bw'ibyuma. Amakuru mwayagejwe na Fidel Niyongabo kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Nongere mbashimire byimazeyo kuba mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Mugire weekend nziza, tubifurije ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.